Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Tizo. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni Oriane Itangishaka abasuhuza mbahaye ikaze mu biganiro byo kuri no saha.
Rwasa gato ukuntu yamyarongoye Parpeutu FNL akarongora FNL akarongora CNL ni kumwe abo bantu bose bari kumwe nawe ani gukibwa bagiye kwerekana uko bashobora kutumvikana nawe ubu.
Leta y'u Burundi yahagaritse ibikorwa byose by'umugambwe SNL CNL wa Gatongwasa mu ntara zose z'igihugu kuva ejo ku munsi wa kabiri. Uyo yari Deni Banshimiye Ubusa, umwigisha wa kaminuza ya nonoso ibyigwa vya politike mu Burundi. Ibirere vya mareta ya Amerika agera kuri 15 biragiramiwe n'ivyo sibibi vyatewe n'imiriro ya nyakanga yiyadukije mu mashamba yo mu buseruko bwa Canada ariko arasha muri iki gihe. Umwungire wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasubiriye kwinjira ibitaro. Prezida wa Ukraine Vladimir Zelensky atangaza ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi batagira amazi yo kunywa. Ayo makuru hamwe na yandi twayabateguriye ni mukanya nihagiraho muja. Papa Francisco Vatikano yatangaje ko umwungire wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yasubiriye kwinjira ibitaro. Vatikano isigura ko abangana abaganga bakurikirana Papa Francisco bafashe ingingo yo kumubaga munda mu minsi heze. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninirahazwe.
Ibiro vya Papa Francisco ntivyigeze bivuga ikibazo Papa afise munda. Vyemeje ariko ko azobarwa banje guterwa imiti imusinziriza umwanya muremure, kandi nyuma yo kubarwa akazobwirizwa kuguma imisi itari mike mu bitaro kugira ngo akire neza. Papa Francisco afise imyaka 86, yarumanije imyaka 10 ari umwungere wa Ekleziya Katolika mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Amagara yiwe amaze igihe agoyagoya. Mu minsi heze yinjiye ibitaro aja kwivuza amahaha babazi. Ihaha rimwe ryiwe barivanywemo mu 2021. Akenshi mu kwiyunguruza agendera ku gatebe kunguruza abarwayi badashobora gutambuka neza. Mu mwaka uheze Papa Francisco yatangaje ko atifuza kwibagisha ivi ryiwe kwera ingaruka imiti isinziriza bamuteye bamubaga ihaha yamugize ko, mu gihe hari abibaza ko azohava atanga imihoho kwera udutege duke amaranye iminsi. Papa Francisco yivugiye ubwiwe ko adategekanya gufata akaruhuko ko mu zabukuru kuko akibasha. Umwungere wa Ekleziya Katolika agiye kurwarira mu bitaro byitwa Gemelli biri i Roma. Ibi bitaro vyagwariyemwo abapapa benshi, muri bo harimo Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yabitaziriye Vatikano ya gatatu. Umuhisi Yohani Paulo wa kabiri yabivuriwemo inshuro 9 abiraramo iminsi 153. Ibitangazamakuru vyo mu Butaliyano bikavuga ko ari bitaro bitunganije neza ku buryo bifise aho Papa akorera amanama, igikoni n'agasengero gato.
Prezida Putin w'Uburusiya yaganiriye kuri telefone na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ibijanye na Ukraine. Inkuru dushikirizwa na Eugenie Mukankusi.
Ubuyobozi bw'Kremlin bwabitangaje uyu munsi kwa gatatu, bwongeyeho ko abayobozi bombi Vladimir Putin na Cyril Ramaphosa bibanze ku bibazo byerekeye umugambi uzwi neza wa Afrika wo kubonera igisubizo ubushyamirane buri muri Ukraine. Nk'uko biboneka mu itangazo, Putin azakira abakuru b'ibihugu benshi bo ku mugabane wa Afrika mu bihe bya vuba. Perezidansi y'Uburusiya yabivuze muri aya magambo: imyiteguro y'inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu hagati y'Uburusiya na Afrika i St. Petersburg mu Burusiya mu mpera z'ukwezi gutaha kwa karindwi, n'inama itaha y'abakuru b'ibihugu biri mu muryango BRICS i Johannesburg muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa munani nazo zaganiriweho. BRICS n'amagambo ahinnye asobanuye umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bitanu ari byo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo.
Ibirere vy'amareta agera kuri 15 yo muri Amerika birabangamiwe n'ivyotsi bibi vyatewe n'imiriro ya nyakanga yiyadukije mu mashamba yo mu buseruko bwa Canada ariko arasha. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninenahazwe.
Imiriro ya nyakanga irengijana yateye amashamba yo mu buseruko bwa Canada kuva kuri uno wa kabiri iri kwitandukira ubumanuko bw'ico gihugu. Mu mareta ya Amerika abangamiwe n'ivyotsi bibi vyatewe n'iyo micanwa harimo New York, Vermont, Carolina yo mu manuko, Ohio, Kansas n'ibindi bisagara vya Amerika. Igisata kijejwe vy'ibirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cagabishije ko na Washington DC umurwa mukuru wa Amerika nawe ushobora guterwa n'ivyo vyotsi. Abategetsi ba Amerika basavye abanyagihugu ba mu bisagara vyatewe n'iyo myotsi kuguma mu mazu yabo, abasohoka nabo n'abafise ibibazo vyo guhema bakambara udufukamunwa. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu muri Amerika bakaba bagabishije ko ivyo vyotsi bishobora gutuma amamiliyoni y'abantu bagira ibibazo vyo guhema nabi. Bimwe mu bizu binini vyahora biboneka cane no kubatavyegereye vyazindutse bitwikiriwe n'ivyotsi. Amashure yuguruye ariko ibikorwa vyinshi bibera hanze birimwe ibirori vy'abaheza amashure vyahagaritswe. Canada irakunze kuvugwamwo imiriro yiyadukiza mu mashamba atandukanye, ariko iyadutse kuri ino ncuro irakaze gusumba iyahora yaduka iciri gitangura. Ivyotsi vy'imiriro ya nyakanga vyakwiragiye mu birere vy'intara zose za Canada uko ari cumi, ariko intara ya Quebec niyo yabangamiwe gusumba izindi. Mu kiringo c'imyaka cumi, amahektare arenga imiliyoni zitatu niyo amaze guturirwa n'imiriro ya nyakanga muri Canada. Abarenga 120,000 nabo bamaze guta izabo kubera iyo miriro muri ico kiringo c'imyaka cumi.
Muri Sudani impande zibiri za gisirikare ziriko zirwanira ububiko bw'ibigwanisho n'ibitoro. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Ingabo za Sudani zimaze igihe zirwana ku nyubako za gisirikare bikekwa ko zaba zibitsemo intwaro nyinshi n'amasasu i Khartoum. Aho ni hafi y'ibigega bya lisansi n'ibya gaze bishobora guturika nk'uko abahatuye babivuze uyu munsi kuwa gatatu. Umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF mu cyumweru cya munani uhanganye n'ingabo za Sudani wagabye igitero mu karere karimo inyubako ya Yarmouk mu ijoro ry'ejo kwa kabiri mbere yo gusubira inyuma hamaze kuba imirwano ikaze nk'uko ababyiboneye babivuze. Ubushyamirane bwari bugikomeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. RSF yafashe vuba igice cy'umurwa mukuru intambara igitangira tariki 15 y'ukwezi kwa kane. Ibitero by'indege n'ibisasu byaharashwe nta kimenyetso gifatika cyerekana ko bishobora kuharashyigura. Cyakora uko imirwano igenda imara igihe niko RSF ishobora kuzagira ibibazo byo kubona amasasu na lisansi. Imirwano mu mpande zose z'imigitatu ariyo Khartoum, Bahrain na Omdurman yarakajijwe guhera mu minsi 12 ishize hagarikwa ry'imirwano ryarangiye tariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu nyuma yo kutubahirizwa inshuro nyinshi.
Radio Ijwi rya Amerika ibwira Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kuri Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ya internet ni VOA Radio yacu. Mu kanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame akaba ari n'umutware mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda yaraye yirukanye abajenerali babiri, abaofisiye 14 n'abandi basirikare barenga 100. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Assumpta Kabuye.
Itangazo ryirukana burundu abasirikare 132 mu ngabo z'u Rwanda ryasohotse mu ijoro rishyira ryo kuri uyu wa gatatu. Byari nyuma gato y'inama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida Paul Kagame. Abirukanywe barimo Jenerali Major Aloyizi Muganga wigeze ku muyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko umugaba mukuru w'inkeragutabara abo yasimbuye Jenerali Fred Bingira mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2018. Uyu mwanya yaje kuvanwaho mu kwezi kwa kane 2019 agirwa umuyobozi ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe ibikoresho. Undi mu ofisiye wo hejuru wirukanywe ni Brigadier General Mutiganda wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Mbere yo kuvanwa muri izo nshingano muri 2018, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Leonard Rwivanga avugana n'ijwi rya Amerika yasobanuye icyatumye aba basirikare birukanwa.
Ishazi 16 izo kese uko bazibonye ni hagati yo kuba umuntu yarabaye indisipline cyangwa se akaba yarakoze icyaha gituma tumwirukana. Deni ku bandi 116 n'izindi ranga nabo ni hagati y'izo kese ebyiri, kuvuga ko ari indisipline mu buryo bwatuma tumwirukana mu gisirikare. Indisipline ikabije cyangwa se niba barakoze baragize kese zikomeye zituma bashobora no kujyanwa mu nkiko, bamwe banagezemo bamwe baranakatiwe kubirukana rero ni procedure
byarabaye niho kuvuga ngo nuko mwabivuze uyu munsi
niko bimeze rwose
uyu munsi bari hehe
harabafunzwe nkuko nabibabwiye hari nabo birukanye nyine batashye kubera indiscipline
usibye birukanwe mu gisirikare bagira ku 132 hari n'abandi basirikare bagira ku 114 bahagarikiwe amasezerano umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda atangaza ko abo basirikare bageze igihe cyo kwirukanwa barabanje kugaragarizwa ibyo bakoze
ya gisirikare se ni ngombwa ko mubimenya igihe cyose bibereye ari twe dufite uburyo dukora dukurikirana kese zacu tutazijyanye mu binyamakuru wagira ngo tubibabwire
uyu muvugizi atangaza ko abasirikare birukanwe bahita batakaza uburenganzira buhabwa abasirikare batakiri mu nshingano
ariko abandi babaye discipline
birukanwe
bo nta merekeza babona
ni ukuvuga ngo ababirukanwe bo yaba ari merekeza yaba ari amafaranga ya buri kwezi nta na kimwe babona ariko kubona kwivuza yamema barayihora na cyangwa nabo baba byambu
bivuze zose umusirikare abona cyangwa ibyo ugomba uhabwa iyo usezerewe mu cyubahiro iyo bakudismisinze rero ntago bibona
kwirukana abo bajenerali n'abandi basirikare byatumye bamwe mu Banyarwanda bibaza impamvu zaba zibiri inyuma Maitre Gatete Rumuriza mu munyamategeko mu Rwanda akaba n'umwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Rwanda
bariya basirikare cyane cyane uriya General Major Mutiganda we bari baramwirukanye kuva mbere ariko tutazi ibihano azafatirwa ibyo ari byo byamukanga ntabwo nari mbizi ko ubwo muheruka yayoboragariza force bamukuraho ariko ntabwo nari nzi ko nawe yirukanwe ati rero wirukanwe mu gisirikare ni igisebo niho kwirukanwa muri fonction publique hari byinshi utakaza bari abantu ntabwo ari ngombwa kongera kubita ba general ariko biriya ni ukukwirukana kuba umunyamuryango ni ukukwambura umunyamuryango ariko iyo tubakombe hari n'ibindi bintu RDF itanga iyo abanyamuryango babo ubutakibonye
nta mazina yandi yatangajwe y'abasirikare birukanwe cyangwa se bahagarikiwe kontaro ntibiramenyekana kandi niba abasirikare birukanwe bakoraga mu mitwe cyangwa mu bigo byayoborwaga n'abajenerali birukanwe nta nubwo bizwi niba hari aho inshingano n'imirimo bakoraga hari aho yahuriraga RDF ivuga ko uko kwirukanwa no gukurwaho kwa kontaro z'akazi bihita bikurikizwa ako kanya aba basirikare birukanwe nyuma y'amasaha make Perezida Paul Kagame akoze impinduka zikomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutasi by'u Rwanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru tukivuga kuri iyo nkuru nyene ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yirukanye abajenerali babiri bo mu gisirikare cy'u Rwanda mugenzi wa Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhinga mu bya politike mpuzamakungu n'umutekano Professeur Omar Kaflan ari muri Amerika yatanguye asobanura ico iyo ngingo yo kubirukana yo bisigura
Muni yavuga ngo impinduka zakozwe mu Rwanda mu gisirikare zigamije politiki iriho akakanya nango se ibibazo biriho muri iki gihe bwa mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ngira ngo twese turabizi ko hari uriya mutwe wa M23 ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Amerika bishinje u Rwanda ko rufasha uwo mutwe noneho Kongo Leta ya Kongo Kinshasa yo ubwayo ikaba bivuga mu ngaragara idashidikanya itajijinganye ivuga ko umutwe wa 23 ari u Rwanda rwateye Kongo noneho ugasanga rero nk'ibyo bibazo nkuko biri mu rugenda bigaragara Kagame kuba ya shaking gisirikare kuba yakora amahinduka mu gisirikare byose biri muri iyo njyana
ariko se guhindura abo basirikare bakuru bifitanye iyihe sano n'uwo mutwe wa M23 urwanira muri Kongo
Nika nitwaze bimwe mu byatangajwe n'ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu aho kigaragaza yuko umukuru wungirije ushinzwe iperereza muri Leta ya Uganda yatangaje yuko hari ikigaragara nk'imyiteguro y'intambara ishobora kuzaba mu karere yavuze ibihugu ariko aravuga ati imyiteguro y'intambara ashobora kuzaba mu karere kandi iyo ntambara ikazasiga leta imwe nangwa leta ebyiri zo mu karere zivuyeho nitwaje rero iryo tangazo nkitwaze ayo makuru aguye muri intelligence aguye mu iperereza ry'igihugu cyo mu karere ukanareba n'ibirimo biba muri iki gihe iyo ntambara nyine iri hagati ya leta ya Kongo yita ko ari intambara iri hagati ya Kongo n'u Rwanda ariko bigaragara tukaba tuzi ko ari intambara hagati ya leta ya Kongo n'abayirwanya iyo 23 nubwo bivugwa ko yo nyine bivugwa wiyuko iyo M23 ifashwa na leta y'u Rwanda nubwo u Rwanda rwo rubihakana ariko ari bihugu byemeza noneho umuntu ashingiye kuri ibyo byose urarebuka kuti ni gute Kagame yakwirukana bamwe mu basirikare bakuru barimo n'abajenerali babiri noneho akanahindura agakora iriya sheka iriya ziriya mpinduka zikomeye kuriya mu gisirikare ibyo byose nkatwe dukora amusesengura ndetse njye nk'umuntu wakoranye by'umwihariko n'abasirikare b'u Rwanda nkabibonamo yuko ibyo byose ari imyiteguro ijyanye n'ibyo uwo wungirije iperereza muri Uganda yatangaje.
Urambwira ko wakoze mu nzego za gisirikare z'igihugu kuba uwari ushinzwe iperereza ryo hanze yasimbujwe byo bisobanura iki?
Bisobanura yuko urabona nka kuriya twasomye iratangazo bakoresheje ijambo ry'Icyongereza bivuga dismissal. Dismissal ni ukuvuga ko abo bajenerali n'abo basirikare bandi mu mapeti yabagiye anyuranye kugeza ku basirikare bo hasi abo bose birukanywe mu gisirikare. Ariko nk'uko bivuga uriya Brigadier General Francis Mutiganda yari ashinzwe iperereza ryo hanze kandi abazi ibijyanye n'iperereza icyo kigo kiba ari ikigo kimwe mu bigo bikomeye mu gihugu runaka kugira ngo abakurikirana iby'amaperereza nangwa se bijyanye n'inzego z'umutekano ku isi bazi uburyo urwo rwego muri Leta Zunze Amerika rukora urwo bita CIA rushinzwe iperereza ryo hanze. Uwo rero Generali Brigadier General Mutiganda Francis yari ashinzwe iperereza ryo hanze mu Rwanda kandi yabikoze igihe kitari gitoya. Ni umwe rero mu bantu nkeka ko bari hafi ya Kagame kandi Kagame yakurikiraniraga hafi abantu nk'abo bafite amakuru. Kagame iyo abavanye ku butegetsi ntabwo ajya bize abazi neza abasirikare ashobora kubwira ibintu bakamwumvira ijana ku ijana, abazi n'abandi ashobora kubwira aguha amabwiriza none bakamujya batire ko nyakubahwa perezida ibitubwiye ibindi bitubwiye iyo ese iyo ariko Perezida Kagame ntabwo ayikunda ashaka rero. Nayo mpamvu umuntu akenshi yashyize muriya mugaba mukuru w'ingabo witwa Jenerali Mubaraka Muganga ni uko azi ko uriya n'umwe mu bumvira Kagame ijana ku ijana. Ni wa wundi azabwira ati mukore bino ntacyo ku ruhande wene unagatanga amabwiriza ku basirikare bashinzwe gukora ibyo nyine bakamye.
Hari impapuro zivugwa ko zanyereye zisohoka muri Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zanatangajwe na kimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu Rwanda zivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ifite umugambi wo gushyigikira FDLR kugira ngo ikureho ubutegetsi mu Rwanda. Izo mpapuro mwebwe mabasesenguzi mwarazibonye muzivugaho iki?
Uko icyo kinyamakuru kinabivuga kiragaragaza yuko Leta ya Kinshasa ishobora kuba yakwitegura ni ukuvugana namwe mu masesengura yatanzwe n'ushinzwe iperereza hariya muri Kivu avuga yuko baramutse bakoze ku buryo ubu n'ubu bagafasha iyo mitwe irwanira muri Kivu noneho ikaba yafasha bafasha za FDR n'izindi bakaba batera u Rwanda noneho bakavana no gutegetsi bwa Kagame nk'uko icyo kinyamakuru mukuru kibivuga. Hakaba hajya ubutegetsi bwakumvikana na Leta ya Kongo Kinshasa. Burya ibihugu byose nk'uko bivuga Uganda Venuski, ibihugu byose burya bishaka iyo bituranye bishaka ngo hajyeho regime, hajyeho ubutegetsi bwakorana nabo, ni ukuvuga ngo butabateza ibibazo. Ngira ngo rero nk'uko bibona kuri ubu ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bubona yuko Kagame ari ikibazo atari gusa kuri Kongo Kinshasa ndetse ari no mu karere, bakavuga bati rero turamutse tubonye uburyo Kagame avaho akajyaho ubutegetsi twumvikana mu Rwanda rwose ibyo ngibyo twabikora. Ngira ngo rero Tshisekedi nangusa ubutegetsi bwa Kongo ibyo bushobora kuba bwabikora nk'uko binagaragazwa n'ayo makuru atangwa n'icyo kinyamakuru. Bigaragara yuko igihugu cy'u Rwanda na Kongo batumvikana nk'uko tunabivuga ni nako Kagame nawe abibona.
Professeur Omar Harfani, impuguke n'umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Mwakoze namwe kuba mwadutumiye.
Andi naho urwego rwari rusigaje kurangiza imanza zasigajwe na Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha rwafashe icyemezo ko umunyemari Kabuga Felicien akurikiranwa ibyaha bya Jenoside yabaye muri 1994 atagishoboye kubandanya kuburanishwa. Tukivuga kuri icyo cemezo cha Senare, mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Bwana Olivier Nduhungirehe aserukira u Rwanda mu Buhorandi aho icyo cicaro cyo Senare kiri, amubaza uko bakiriye icyemezo cy'abacamanza.
Nibyo koko ejo urukiko rwashyiriyeho kurangiza imanza z'inkomana bya mpuzamahanga rwafashe icyemezo cy'uko Felicien Kabuga atagishoboye kuburanishwa kubera uburwayi afite bwo mu mutwe bumubuza gukurikirana urubanza rwe. Ariko uru rukiko ntabwo rwarangije urubanza nk'uko ubusanzwe bigenda iyo uregwa asanzweho ubwo burwayi, ahubwo uru rukiko rwafashe icyemezo cy'uko haba ubundi buryo bwo kumuburanisha mu Cyongereza bwitwa alternative finding procedure, aho noneho buzaburanisha ibyo aregwa, ni ukuvuga fact, buzadeba ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha, ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe n'abatangabuhamya, hanyuma rero rufate icyemezo ku byerekeye ibyo Kabuga ashinjwa, ni ukuvuga facts, ariko nta kukatira cyangwa guhamya icyaha Kabuga kubera ko nyine azaba atashobora kuburana.
Kubijyanye n'ababuranyi tuvuge ku rwego rw'abacitse ku icumu cyangwa se abakozweho na Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, icyo gihe ubutabera bazaba bubonye?
Birumvikana ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Leta y'u Rwanda twifuzaga yuko urubanza ruba kubera ko ni icyaha gikomeye cya Jenoside, kandi n'uregwa nawe Felicien Kabuga ari muri ba ruharwa bashinjwaga ibyaha bikomeye birimo kuyobora ya radio ya RTL, harimo n'ibindi bikorwa bijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ni ibyaha bikomeye, ariko muribuka ko Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihisha, bikaba byaratindije rero urubanza, ari nabyo bitujyanye muri iki kibazo cy'uko abaganga bemeza yuko adafite ubwenge babyise dementia ihoraho, kandi akaba atazazanzamuka, niko abaganga babyemeje. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira, kuko ubutabera bwaratingijwe bituma tugera kuri iyi situation.
Ku bantu bashobora kuba badasobanukiwe n'iby'amategeko, hari abashobora kumva ko kuba Kabuga atagishoboye gukomeza kuburana no kuburanishwa, ibyo bivuze ko urukiko rushobora guhita rumurekura, ibyo niko bimeze?
Ntabwo niko bimeze, nta nubwo binavugwa mu cyemezo cy'urukiko, kuko iyi procedure ya alternative finding procedure ntabwo ivuga ko uregwa ahita arekurwa, ahubwo urubanza ruzakomeza. Nubwo we ataba agisabwa kwitabira urwo rubanza, ushinjacyaha azakomeza akazi ke ko gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangabuhamya, n'umura nawe nabishaka azitabira urukiko, ariko ntabwo bizaba bisabwa kugira ngo urubanza rukomeze, ari nacyo kibazo cyari gihari. Kubera ko na mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, urubanza rwagendaga buhoro cyane kubera ko rutashoboraga kurenza amasaha runaka ku munsi n'iminsi runaka mu cyumweru kubera uburwayi bwa Kabuga.
Mu Rwanda tuje mu Burundi, Leta y'u Burundi yahagaritse ibikorwa by'umugambwe CNL ku butaka bwose bw'igihugu kuvejo ku munsi wa kabiri. Inkuru dushikirizwa na Desire Atungimana.
Mu kiganiro yaremesheje ku bamenyesha makuru kuri uno wa kabiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano n'Interetse Martin yamenyesheje ko ibikorwa by'umugambwe CNL urongowe na Gatongwasa bihagaritswe. Umushikiranganji amenyesha ko indyane ziri mu ndongozi z'umugambwe CNL batokwemera ko haba biyitirira umugambwe bagakumira abandi.
Inzego zavuye mu makongre adakurikije amategeko y'iwabo nyine, uvyumve neza amategeko ya CNL stati ko zidasubira gukora. Kubera iki? Ni ugukinga amatati. Bo barakoze amakongre mugo tugiye kuraba kugira umwihwezo dusanga izo kongre zakozwe bidaciye mu mategeko y'iwabo, ntibubahirije sitati y'iwabo ya demedisinef. Hazosubira gukorwa inama y'abanyagihugu benshi cyangwa ayo y'amakomite, ari uko atweretse ko afise ishaka ryo gukora ico cuka kibi kiri mu mugambwe wiwe, abantu ntibagire amakonfrontasiyo ngo bicane.
Rwasagato arongoye SNL wewe abona ko atacaha na kimwe bakoze yabwijwe ijya Amerika ko yatangajwe niyo ngingo ya leta
wenye narivuguruza ikoraniro kaminuza gitariki 12 z'ukwezi kwa gatatu niwe yatuhaye uburenganzira bwo kurikora yari kubona yuko ridakwije amategeko akabirekura hanyuma rimaze kuba naramwandikiye ndamumenyesha programme twipfuza kurangura mu buryo bwo kuja gusigurira abanywanyi nabandi bose kuko si ibintu twakorera ahantu yegeje twabikorera ku kibuga ibijanye n'ibwirizwa ryo kwa 16 ukwezi kwa gatatu risubiramwo ibihingo y'u Burundi ivyo yari kuba ziko atari byo akareka ibyo bikorwa bikaba mu mihingo yose itanu mishasha
abahora mu ndongozi za SNL ubu batavuga rumwe na Gwasa bamenyesha ko impinduka zituma abanywanyi batakaza ibibanza birenga 5,000 atari ikintu cyo gukora gihuti-huti arico gituma ivyavuye mu ikoraniro ryo kugenekereza rya 30 kwezi kwa gatanu bishiraho indongozi ishasha z'umugambwe batavyemera bishikirizwa n'umushinga amateka te Hans Manirambona avugira uwo mugwi utavuga rumwe n'indongozi za SNL zirongowe na Gwasa Agaton
kuba umukuru w'umugambwe yamenyesheje abagize ibiro by'umugambwe ko tegeko ikoraniro kaminuza ryo kororanisha inzego z'umugambwe n'imihingo mishasha y'igihugu nibisigura ko ico kibazo cicariwe mu rwego kugira rusuzume ibyo hinduka kiretse uwo bayabikoreye mu nzira zitazwi nta ndongozi n'imwe yo mu biro by'umugambwe yovuga ko itaboneye uwo munsi nyene mikoraniro kaminuza impinyanyiro zashikirijwe abitavye ikoraniro tumaze kwihweza igikenye bivanze no guhonyanga amategeko byari biriko birakoreshwa mu gutegurizo manza twahisemo kuyitaba kuko basokuru yaramaze bati inkuru y'imbarirano irutwa niyo wiboneye kandi bavuga ngo ubucungu murima wiwe uhagararamo
umwigisha wa kaminuza Denis Banshimiye ubusa yaronoso ivyigwa vya politique amenyesha ko abanyepolitike benshi mu Burundi no muri Afrika bashira imbere inyungu zabo bwite bakibagira inyungu zabo baserukira we wasanga no mu Burundi ariko bikimeze
urwasa gato ukuntu yamyarongoye Parpeutu FNL akarongora FNL akarongora CNL ni kumwe abo bantu bose bari kumwe nawe ni guki bagiye kwerekana yuko bashobora kutumvikana nawe ubu nuko rero babonye inyungu zabo nabo zishobora kubangamirwa muri cyo gihe rero naho nabo bohaja nta gishasha baheza ngo bazane bashaka kuvuga ati vaho natwe tuhasubire vaho izo nyungu uri kurarondera mu mugambwe uri kuri kwegera ko mu mugambwe natwe tuzikwegereko
guhagarika ibikorwa byose by'umugambwe SNL mu gihugu cy'u Burundi byerekana ko umushikiranganje asa n'uwafashe uruhande bishikirizwa na Denis Banshimiye ubusa ahamenyesha ko hari imigambwe myinshi yabaye mu ndyane ariko ibikorwa byayo bigakomeza ati ivyerekana ko abashikiranganje b'intwari hagati mu gihugu bagiye barakurakuranwa batigeze borohereza imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD baba bakomokamwo
iyo ngingo ifashwe umuntu ashobora kuvuga ati niyije kwerekana yuko hariho umwana n'ikinono kurundi ruhande naho ningingo ije gutuma ashobora kuvuga ati murabona yuko babandi bariko baranyiyonkorako babandi bariko barangwanya ari ibikoresho by'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati
kugira mu Burundi ntihamindi cyane za politique uko amatora yimirije Banshimiye ubusa ahanura abanyepolitike kwamana ntaryo bashira imbere ukumvikana kuko indyane kenshi zituma imigambwe isambuka ababipfa bakahahombera bose mu bushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu naho abasaba kwiyambura umutamana w'umugambwe barimwo bagakorera bose atankunzi Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Rakoze bagenzi wacu Desire Atungimana kuri iyo nkuru ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Nadia Taha yadufashije tubibutse ko mushobora kuronka indi makuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com murakoze mwese umugoroba mwiza